Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vya byo mu gitondo. Abaduteza amatwi mugitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka yoboye ibiganiro byo kuri Nosa. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zisaba abanyagihugu baba mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'ubuseruko bw'igihugu kwima amatwi abagamije guhungabanya umutekano. Ibi byatangajwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Shaka Anastase mu rwego mu rugendo yagiriye muri ako karere kuri uyu wa gatanu. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Aho ni mu murenge wa Karambi wo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatanu, aho abaturage bakiraga abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shaka Anastase. Urwo ruzinduko rw'abategetsi bakuru barimo abagisiviri, abagisirikare na gipolisi rusa n'urwari rugamije gutanga ubutumwa bw'ihumura i Karambi. Ruje nyuma y'iminsi ine aho hagaragaye abantu babarirwa hagati ya 85% bitwaje intwaro nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi ndetse n'abaturage bababonye. Bwana Kamari Eme Fabie, umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke, yasobanuye uko abo bantu binjiye muri Karambi, anashimira abaturage uko babyitwayemo.
Babashije kurenga mu murenge wa Kirimbi n'agace gatoya katangana n'umudugudu ku murenge wa Macuba bahita binjira muri Karambi. Neza bazamutse uriya mukingo w'umuhanda twazamutse. Nyakubahwa minisita, ndagira ngo mbabwire ko naha hepfo batunguki. Ariko bahageze bamaze kubivuga, bahamagaranye, barimo batubwira ngo aba batuye hakurya n'abatuye hakuno bose babatangiye kandi babafate mpiri. Ariko twaravuze tuti nimubafata kubera ko bafite ibikoresho bashobora kubarasa tugapfusha abantu benshi, nimubakurikire mutwereka aho bagiye. Inzego zacu z'umutekano zisobanutse ziba zirahasesekaye, ahasigaye zirabafata zirabakurikirana, ubu zirimo zirabasaba ibisobanuro mu bwenge.
Umusaza Kanyamuhanda Andrea ari mu baturage bivugwa ko bakurikiranye abo barwanyi ndetse aza no kujyana n'ingabo z'igihugu zabakurikiranye mu ishyamba rya Nyungwe aho barwanyiye.
Baragiye tugiherekeza abasirikare tugenda tubereka akayira mu ishyamba, bageze ahantu hitwa ku gatera hamwe abariho batangira kurasira, ariko barasa bamaze kugira hejuru mu biti mu ishyamba rya Nyungwe nyine hejuru mu ishyamba bari kurasa. Rero abandi kuko bari hasi turi kugenda dusesera baratubwira ati nimuryane, ntimweguke, ntimwegure n'imitwe, ariko nimutumubona tugiye tugenda namwe mujye muzamuka mudusanga, nimubona dusubira inyuma namwe musubira inyuma mu manuka. Afande ni wageze hagati hashize isaha bari kurasa aratubwira ati nta ugwana n'abantu bari mu kirere bari hejuru mu biti bari buriye bari hejuru, ati nimusubira inyuma tugende biri nyuma ubundi turagenda duhamagaze indege abari ibamanurayo.
Inzego zishinzwe umutekano zivuga ko abo barwanyi bambutse ikiyaga cya Kivu bagaca muri humya abaturage bari ku marondo mu mirenge batambutsemo kurinda bagera i Karambi. Kuva ku kiyaga cya Kivu gera mu murenge wa Karambi mu kagari ka Kagarama aho bahingukiye neza, ubona ko harimo intera ndende idashobora kujya munsi y'amasaha 2 nibura ku muntu ugenda n'amaguru. Aho mukuru nkera gutabara mu ntara y'uburengerazuba General Major Eric Murokore akaba yasabye inzego z'ubutegetsi mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu no ku ishyamba rya Nyungwe kuba maso kugira ngo hatazagira uwongera kubona aho amenera. Uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda wanahumurije abaturage ko umutekano wabo ucunzwe neza, yavuze ko abo binjiye muri Nyungwe banyuza i Karambi aho bagiye bashobora kuba baratangiye kwicuza icyabajyanyeyo. Asa n'uca amarenga ku mirwano yabashyamiranyije n'abo barwanyi. General Murokore yavuze ko ingabo z'igihugu zifite ubushobozi buhagije ku buryo we kurwanya batabyita guhangana, kuko umuntu ahangana n'uwo banganya imbaraga kandi akaba ari ntaho imbaraga zabo zihuriye n'iz'igisirikare cy'igihugu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shaka Anastase washimiye by'umwihariko aba baturage ba Karambi, yabasabye kutarangazwa n'abagambiriye kubahungabanyiriza umutekano.
Ya ndirimbo twasanze muri rimba yavugaga ngo Nyamasheke ni heza, ntimuzagire uwe mwemerera kwaza kuyanduza. Ari abayanduza bagenda n'amaguru, ari abashaka kwanduza u Rwanda bagenda n'amaguru, bakagira ibyago bakayobera muri Karambi mukabatambikana ari abashaka kwanduza Nyamasheke banyura muri za tracte bya bintu abantu badasobanutse banditse bafite inyenga bitekerezo bidasobanutse ibyo nabyo mu byamururi ari nabavugira ku maradio yabaye kure yabaye mu munda y'isi bavuga ibintu bidasobanutse abo bose bashaka kubatesha umwanya banduza mu bime mwayabimye
bibaye ubwa mbere inzego izo arizo zose zigira icyo zivuze ku buryo bweruye kuri abo barwanyi bigambwe n'umutwe wa FLN binyuze mu muvugizi wawo Calixte Sankara nyuma yaho bagaragariye aho Karambi ndetse bakaza kurwanira n'ingabo z'igihugu mu gice cy'ishyamba rya Nyungwe gikora kuri uwo murenge icyakora nubwo uyu yumvikanye avuga ko hari ibice bimwe by'igihugu bigaruriye muri iki gice cy'uburengerazuba bw'igihugu aho twabashije kugera muri ibyo bice wasangaga urujya n'uruza rurusanzwe abaturage nabo bakaba batubwiye ko uretse kuri icyo cyumweru nta bandi barwanyi batari ingabo za leta bari bongera kubona aho batuye Demistocle Mutijima Ijwi rya Amerika ikarambi ya Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda
mu Burundi naho isoko ya Kinyinya zone Rukaramu komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yaraye ihiye iratokombera abadandaza bakorera muri iyo soko bavuga ko batabona ingene bagiye kubaho kuko bemeza ko batse ingurane kugira baronke ibyo badandaza abo badandaza basaba bagira neza kubagarukira ko abajejwe intwaro bavuga ko abantu munani bafashwe ku mvo z'amatohoza ni nkuru ya Raymond Nzimana
abaze bacururiza mu isoko ya Kinyinya zone Rukaramu komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bazindutse babumura ibisigarira by'amabati n'imbaho Ugira barabi chobora okora change bosanga muri iyo soko namaganya menshi bemeza ko batabona ingene bagiye kubaho abo twasanze aho ziyo soko bavuga ko yahiye hafi saa 6 z'ijoro aho muriro bataramenye ico bavuye ko waduka ukarigita ibyarimwe byose ibifungurwa imuzu ivyuma n'ibindi
twe turyamye baratubwira ati isoko irikirasha ni mu byuke murabe tubyutse dusanga umuriro wamaze kugenda kizinyamwo kirazira zimira manukira gira hari rongerera akatira zimira abantu benshi basohoka batambaye benshi byose byarahiye abantu benshi bari kubarira ati none tuzobaho gute
twari tugize kibazo twari duhishije ibintu byacu nukuri kandi birateye umubabaro nta byadusize kuno ibintu byaba byaraye bishitse nukuri turababaye cyane
abo badandaza bavuga ko benshi muri bo bari batse amadeni kugira barabe ingene bo kwibeshaho basaba abagira neza kubafasha kugira baronke imitahe basubire gukora urudandazwa kuko arigo gwari rubatunze
ntako tugiye kuba tugiye kuja mu ibarabara hanuka ariko arafasha amadeni mashyirahamwe y'abandi ha bakenyezi benshi butari tudwa n'amashyirahamwe twagenda gufata amahera y'abandi kugira ngo tudandaze tubungukire none n'ibintu batwara dukina uburoko arabaye no gutufunza vado fuko kwa amahera faranga y'abandi dusaba ko retana twe dufata umugongo abandi bakenyezi n'ukuri kaduha nako tukariya imitahe y'abandi kwa dusanga dukoresha
bakuri bacha bategetse kugira ngo tubafasha kabantu undi umutahe bakadandaza
naho bavuga ko batagira ibyemezo by'iyumuriro waturutse canke wavuye ko harabakeka ko byavuye kubatekera muri iyo soko mu gihe abandi bo babona ko byavuye ku matati y'uburongozi bw'iyo soko
ariko ko biva ku mukobwa ari karateka ngo mu iryo joro kibararara nga mu isoko bararaza abantu benshi bagacunga inkono batetse kumbabura kugira mu gitondo bace bavyuka bakaranga muri uwo muriro urumva ko waba warazananye ngaho uwo mukobwa atekera
uyu muriro kandi biboneka ko wabavuye ku mvu y'amatate yaramaze iminsi ari mu isoko yacu abakomiseri babiri nuko badufise cyo deze narazashikiriza uwo wiwe dusanga badufise uwundi rero twibaza yuko imvu hamwe ariho byavyanazananye kugira ngo ibintu byose beje ntibari baje kudushikiriza uwo mukomiseri twadusangana bimaze kubuko none twaciye dusanga umuriro wadutse
abajeje intwaro bavuga ko umukenyezi yagirizwa ko yari kwarateka yafashe ku mvu z'amatohoza Leonidas Nibigira umukuru wa zone Rukaramu yemeza ko ikibazo cy'uburongozi atari cyo cyatumye isoko isha uyarongoye zone Rukaramu avuga ko uwahora arongoye iyo soko yahinduwe kuko yigenza nabi
bivuze ko bidafitanye isano kuko amatati yarasana yararangiye uwahora arongoye isoko yarakoze amakosa ntabwo tuje duhantu twabwira musanire ndumva tubwira abadukurira amakosa yakoze mu ntwaro kuko ivyo yakoze vyahungabanije umutekano w'abenegihugu turabishikiriza harimo n'ubajijwe mu ikomini gihe maze gushikiriza raporo y'uwo mukomiseri bampaye urwego rudukuriye ngo rwashyire rufata ingingo yo kumusubiza baravye amakosa yakoze palpable
abajijwe icyo abajijwe intwaro bagiye gukora ku neza y'abadandaza baburiye ivyabo muri iyo soko Nibigira yemeza ko bashinze umugwi ukuraba ingene ico kibanza cotunganywa kugira baronse ingene babandanye urudandazwa babikore naho yemeza ko hari yasanzwe hari umugambi wo kuyimura
ingo fata kibanza bare rwa komini kwa bare rufata kwa bayi uko abashoko babarakora mu buryo ukwitiza kugira ngo hanyuma komini fatere rintumire ko nubundi arasanzwe hari umugambi wo kuyikora cyangwa kuyimura bivanye nahiri
kimwe mu bituma iyo soko yimugwa nkuko byemezwa n'abajeje intwaro nuko iri hagati muri quartier hagati y'imihana y'abantu abajeje intwaro bakemeza ko ari nabyo byatumye imiduga izimye umuriro bitayorohera abajeje intwaro muri zone Rukaramu bavuga ko abantu 8 bafashwe muri bo 3 akaba ari abasoma bari ko barasahura mu gihe abandi bo baraba ingene bokizo twabo abandi 5 harimo abanyenzamu 2 bacungera iyo soko bakaba bavaje kumvoza amatohoza kugira hamenyekane icyo uyo muriro wo baravuye ko muri zone Rukaramu komine Mutembuzi ntara ya Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryasohoye itangazo risaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abanyeshuri 3 bafungiwe mu ntara ya Kirundo baregwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo mu gihe bahamwa n'icyaha bashobora guhanishwa gufungwa imyaka 5 umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko iyo dosiye iri mu butungane kandi itakibareba ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
Iyo tangazo ry'igisata cha Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira wari we wese igihe bata muri yo mpabanyeshuri ndwi mundu wiheze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo Lewis Maje muyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ata myaka yo gufungwa yarakwije mu Burundi fatirwa kuri 15 abandanya asigura ko abigeme 6 baciye bajanwa mu gashoko k'igipolisi Munyuma 3 muri bo bahavuye barekurwa mugaba abandi 3 bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa mu nyoro w'imyaka 5 mu gihe boramuka bagiriye icyaha Human Rights Watch menyesha kumwe mu bavyeyi bafite umwana afunzwe kwa 6 yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafite n'ubwoba bwo gufungura Iryo shyirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku byo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri 8 kubera banditse ngo ja hanze canke turanse kiringo ca 3 ku ifoto ya president Nkurunziza mu bitabo byabo uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanye ivuga ko abanyeshuri 100 birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha ico gihe haciye hagenwa umugwi w'abashinga amateka wagiye mu ntara zitandukanye Abawugize basabye ikigongwa abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukundi igihugu mu mashure. Umukuru w'inamashinga amateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo.
Abana bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation. Bamwe baragiye muri za manifestation. Urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatic gucagira iyi comportement abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'inyene yavugwa muri zo manifestation n'ukuvuga rero yuko atawuhakana towe carte yuko biri ampliye
Human Rights Watch hamagariye abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aho gufunga abanyeshure basibanganya amafoto muri kino gihe runanife na debe rwita ineza y'abana mu Burundi rwasabye kwa abanyeshure bafungiwe mu Kirundo borekurwa bakarenguka bidegembya hagashirwa imbere impanuro Abavyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guhikigongwa abo bana hagashirwa imbere y'amatohoza yimbitse. Mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba atari bo bakoze ayo makosa bagirizwa, kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lise ya Kirundo bizanwa ku ishure nshingiro wa Kamuri, kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa ry'ibitabo riba. Nestor Musafiri, umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo, yabwiye Ijwi rya Amerika ko idosiye iri mu butungane ataco ivuga ko. Twagerageje kurondera umuvugizi wa president Nkurunziza ariko twamukenye. Eroje uri ka neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hagati aho, ishyirahamwe riharanira ineza y'abana mu Burundi FENADEB ku rubuga rwa Twitter ryanditse ko abo bana b'abakobwa bafite imyaka hagati ya 15 na 17 urukiko rwategetse ko bafungirwa muri gereza ya Ngozi. Tugume mu Rwanda, ihuriro ry'abagore b'Abarundi bahungiye muri icyo gihugu ryatangije gahunda yo guhamagarira impunzi guhindura imitekerereze maze bagakora kugira ngo biteze imbere. Kimwe mu byo bashize imbere ni ugushaka uburyo bwo gufasha gusubiza mu mashuri abana batiga kubera ubukene, banahamagarira abagore kwiga imyuga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika PL Clave niyo nkuru i Kigali mu Rwanda.
Umuhero w'abakenyezi bahunze waranira amahoro n'umutekano mu Burundi, ubona ko atamwana n'umwe yahunze yarakwiye kutiga kubera ubukene bw'amafaranga y'ishure. Aho ni nyuma yaho ishamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivugiye ko ataburyo rifise bwo kurihira amashuri abana b'impunzi baba mu bisagara. Uwo muhari w'abakenyezi watanguje isekeza ryo guterereza umurundi wese guhera kubaba mu mahanga muri diaspora n'abandi bose babishoboye guterera umwe wese ica afise kugira ngo abo bana bige. Marie Louise Baricako ni warongoye uwo muhari w'abakenyezi.
Nukuri twarabigize umutwaro wacu, kuko nitwumva nk'abavyeyi ico kintu kibaho tugeza tukaguma duhoze. Turabwira n'abandi namwe mwese turababwira turabatera kamo. Ufise bibiri nabiza n'ufise igihumbi nakizane, dushire hamwe ntihagira umwana w'umurundi numwe areka kuja kwiga kuko yabuza amahera, areka kwiga kuko atabishaka canke areke kwiga ko byamunaniye muga n'ivyamunaniye azoronka ivyo bikwiranye. Twarashize hamwe na twebwe hama turaterereza n'abandi, n'ukuri tuzoja no mu mahanga guterereza kugira duhimirize ntihagira umuntu areka kwiga, kandi abana bacu bige ibintu by'agaciro. Ntibapfe kwiga ngo bige ivya nabi nabi bige ivya bose, mugabo bige ibintu by'agaciro, education de qualité.
Abo bakenyezi bihaye intego yo guhimiriza kandi impunzi zose guhindura ingendo kugira ngo zikore imirimo itandukanye yo babeshaho kwiga imyuga no kutagaya akazi akariko kose.
Na twebwe twese abakuze nimba dushaka kubaho muri ubuhungiro, iga igico wokora, rondera ico wokora wumva wiyumvamo gusumba ibindi uciga. Ego me mwese murazi guteka, twese turazi guteka, ninashaka kubikoresha nk'urudandazwa ntegerezwa kuvyiga cyane gushikaho ninateka abantu bose azogira ati tutariye kwa Mariru zinandi turye. Niwagomba gushona, iga gushona uvyige ubimenye neza. Niwashaka gufotora, wige gufotora. Icyo rushaka kwiga cyose biga tuvyige twese, kugira ngo abavyeyi ntibame ariko barasaba amahera y'ishuri y'abana. Hari igihe bitazokoroha, tuzire kuguma twicaye turindira abatuzanira. Iyo nyungu zoronka ni yawe, ni y'umuryango wawe, ni y'abandi muri kumwe, nini y'Uburundi rega, kuko tuzotahana Burundi kubaka. Nini icyo gihugu tubayemwo twanke kuba umuzigo, tubabere natwe ingirakamaro, tugire icyo tumara icyo gihugu catwakiriye. Niho na yamahoro acerega abantu iyo bamaze kubagira ati ndafise icyo nkora, nta mahoro abuza abandi, abo umunyamahoro akabana neza.
Abo barundi kazi babona ko ubumwe no gufashanya bidafashe kibanza ca mbere ataterambere rishoboka. Nico gituma mu byo bagiye guhimiriza harimo no kugwanya kumirana aho gyoturuka hose, kuko kubwabo ari naco catumye batezabo bagahunga. Bareca ko ate ntibigasubire.
N'ukuri ingwara yo gukumira tuyikuremwo. Ugirize urabona kantu keza ugira ngo jewe no hamagara abandi byo hava bitadukwira, oyaye ugahamagara abandi bizodukwira twese mbere binagwire. Tureke kugira ibintu byo gukumira. Rimwe rimwe barakumiriye abagore, ahandi barakumiriye ugwaruka, ahandi bagakumira kubwayoko. Ubu naho numva ngo hariho n'ibintu by'imigango yagira ngo nibabandi nibabandi. Iyo ni ingwara atikamye kimizotumarira atarugushi dusitsa mu kuzimu. Twebwe rero twiyemeje kubihagara ku ivyo bintu, kuko nivyo tubona bigoye abo tubanda abo turi kumwe, kandi abaturi kumwe nibo nyene bacu. Ntuzorondera nta bandi bantu uzoronka, nibaryanye n'abatwazananye aba Barundi nibo bacu. None rero twubakane twiyubake muri izo nzira zose hanyuma turabe ko twokogorora.
Uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano wavutse mu mwaka w'2015 bamaze guhunga igihugu ore mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu Rwanda, mu Buganda, mu Bubiligi no muri Canada. Iryo sekeza rizaba muri ivyo bihugu byose biciye mu manama n'inyigisho zihuza abantu benshi nk'uko babivuga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Mu ntara ya Gitega mu Burundi haravugwa ikibazo cy'amazi mu mashuri. Urugero ni mu ishuri ry'abaporoso ku mutumba kwibuka komine n'intara ya Gitega, aho bamaze imyaka itatu nta mazi babona. Abayoboye ayo mashuri bemeza ko icyo kibazo kibangamira cyane imyigire y'abanyeshuri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Fidel D'Antoine Nsabimana.
Ayo mashuri asuburaro arimo abanyeshuri baba amajana 5 biga barara ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kimwe n'inusu uvuye mu gisagara cha Gitega. Mane Rambona Adela umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga, ishuri ryitiriwe David Michael, avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubira mu ivyigwa. Ivyo navyo bikagira ingaruka mbi ku bumenyi bw'abana. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubira mu ivyigwa kuva saa 9 ariko ubu bahera saa 10 ko abanyeshuri babanza kuvoma amazi mu mwonga.
Ingorane ya mbere isukurira barike cyatu yavoma mu kumwonga wa Rusengo. Uwo mwonga naho duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya kwankana, hariho umwanya w'ibyigwa baca bahomba. Tino twari tuyitangura saa 9 ariko ubu twaciye twishyira ku isaha kuba bari kuvoma icitangura saa 10.
Ubuyobozi bwa Lycée Technique David Michael bavuga ko vyari kuba karusho bafise imodoka y'ikamyoneti yosahiriza abana kuvoma amazi. Agasaba ubushikiranganji burabe vy'indero gukora ibishoboka vyose bakabarosa iyo modoka. Kibi kibazo gikomeye ku bana iyo bageze gukoresha utuzu twa sugumwe kubera iryo bura ry'amazi.
Ibijanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cyane kubera ko ayo mazi ntayabahari, kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe, haba gukora mu mashuri, haba gukora aho baryama, n'abanyeshuri bayivomera. Kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi, mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni. Aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri refectoire.
Uno musore tumuciye ko agiye kwinjira mu kazu ka sugumu.
Biri kurinda gukura impunzu.
Aha dukura impunzu kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanyereka ku mwata ko gatandukanye. Ni byiza ko kuri impunzu kubera ngabigoye nyene ari ugiye mu bandi na kaodere kavuye nyene mu ntuze.
Abanyeshuri bahiga bavuga ko iryo kena ry'amazi ribatuma kugira isuku rike ry'ivyambagwa aho barara no ku mubiri wabo, narijya basanze bafise umwambaro w'ishuri wera hejuru. Tuyinzere Philbert n'umwe mu banyeshuri biga kuri iryo shuri.
Hageze nyine cyo kumesa uduhuzo, umuntu afite uduhuzo dukeye biragoye kwiye naho nyene kugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera matuka heza tukaza tukamesa kwa uhuze tangura kurakosha amazi mu mwunga nayo ntabari meza cyane ningaheze ngo kere neza.
Nima Adera akurikirana abanyeshuri babigeme biga mu gisata bita sawifi cigije jambo ry'Imana, avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza aho tuva kwisukurike.
Isanga ni ingwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi. Ingwara bakunda kugwara kenshi ingwara usanga bari kuravuga ngo bari kuraribwa, cyane twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda.
Abana babigeme parafisi ikibazo bisangije kubera iryo kena ry'amazi. Faida n'ibitanga n'umwe mu bana babigeme biga mu ishuri sawifi.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani, kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane. Ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi, turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya. Uba yafise agaha mugenzi we, utayafise agashobora kuyaronka mu bwo buryo.
Mwishyirahamwe Regidezo ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere k'intara zo hagati no museruko bamenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka cyaturutse ku mapomo aduza amazi yononekaye. Ikindi bamenyesha nuko n'igisagara cya Gitega kiguma caguka mu gihe amasoko y'amazi yatunganijwe atongerejwe ku rugero rumwe n'ikura ry'igisagara. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Ni wa mwanya twahariye ikiganiro cy'ubuzima. Indwara ya toxoplasmose ni indwara yibasira umuntu igihe abasirikare b'umubiri batagifite ubushobozi bukwiye bwo kuwurwanira. Muganga Kayonde Floribert wo mu gihugu cy'u Burundi wanonosoye ibijyanye no gukurikirana abagore yasobanuriye mugenzi wacu Diane Ndonse igitera iyo ndwara n'uko abantu bayirinda.
Muganga Kayonde Floribert yanonosoye ibijyanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze atangura asigura ingene umuntu yandura indwara ya toxoplasmose.
Ni indwara bisanzwe iterwa n'ubuyabu cyane cyane nk'abantu baba bafunguye inyama cyane bafashe imboga zitaronze neza cyane inyama zidahiye neza izo nyama z'igikoko cyagiye kurisha ahantu umwanda mukuru w'ubuyabu wo waragiye ugakontamina ibitegwa cyane ibyatsi hanyuma ico gikoko kije kurisha kikaca kiba infecte hanyuma abantu baje gufungura izo nyama zidahiye neza cyane izo mboga za cafujwe n'uwo mwanda mukuru bakaca bandura iyo ngwara.
Muganga abandanya avuga ko iyo ngwara ya toxoplasmose benshi bita toxo atabimenyetso bigaragara cyane umugwayi ashobora kubona ariko kandi ntibuze ko ugendana umugera wa sida ishobora kumutuma adadarara igihe ativuje hakiri kare canke ikagira ingaruka mbi ku kibondo cibungenzwe.
Iyo ngwara imufashe agitware inda umwana arashobora kugira ingorane. Izo ngorane ni za zindi ushobora gusanga hari amazi menshi mu mutwe bita hidrosefari canke akagira utwiso duto duto hari naho bagira ama avortement cyangwa ama akushuma prematire inda zikavuka zitaragera cyane mwana akaba yofira mu nda.
Umukenyezi afise imbanyi canke uwo afise umugera wa sida yiyumva gute mu gihe yoba iyo ngwara yamufashe?
Iyo ngwara yamufashe nta na kimwe amenya, nta kimenyetso na kimwe kiriho. Hari utumenyetso duto duto adashobora no kumenya yuko ari iyo toxo, ashobora kwibaza ko ari nka gripe agwaye mugabo twa ntitwatuma yiyumvira ngo agwaye toxoplasmose. Mu isanzwe nta bimenyetso biriho byerekana ko yanduye iyo ngwara.
Bishoboka ko umukenyezi yibungenze arinda izo ngorane umwana mu gihe yipimishije hakiri kare nk'uko muganga Floribert abandanya bivuga.
Akwiye kuza kwipimisha hakiri kare muri ajya amezi atatu ya mbere. Ajya amezi atatu ya mbere niyo mezi mabi mu gihe wibungenze mu gihe atipimishije. Nivyo iyo afise iyo infection imufashe hakiri kare no risque yuko imwandukira nino. Ariko ibiri grave ibikomeye kuko n'igihe cuko ibihimba by'umubiri bica mu kibanza. Rero iyo infection yitaye ntigitera ubumuga mu mafarumasiyo ari uyu mwana. Ariko rero ayanduye muri aya mezi atatu ya nyuma risque yuko ayandura ni nini. Mugabo ntiheza ngo itere ingorane nyinshi kuko ibihimba by'umubiri biba byamaze kuca mu kibanza. Icyo gihe rero baraheza kamukurikirana yamaze kupfuka bakaraba ko atangorane afise.
Ariko rero inzitizi zikunze kwibonekeza nizo kudafata umuti neza nkuko uyu muganga abisigura.
Icyo gihe turamuha umuti gushika yibaruke. Ariko turabona ko benshi kubera uwo muti usanga uzimvye cyane ukabona murambira gufata hariho abacira umuti hagati. Mugabo rero ni byiza ko umuti bawufata gushika igihe cyo kwibaruka.
Ukwirinda indwara ya toxoplasmose bisaba ko umuntu aba kure y'akayabu hamwe no kugira isuku rishemeye mu ntoke canke kuvyo yihereza. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Bill wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya 18 hane Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu akurikiraho masaha make arimo n'ikiganiro muri sanga muza gukurikira ku isaha ya saa 10. Murakoze.
Tanzi jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi
yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
Ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make saa 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha.